iri mwumviriza ni iradio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiyaga Tanganyika kivugwa ko kimaze imyaka irenga miliyoni 12 n'imiburiburi kibayeho, ni kimwe mu biyaga binini kurusha ibindi vyo muri Afrika, kikaba kigira kabiri inyuma y'ikiyaga Victoria. Icyo kiyaga gifise ibirometero kwadrato 32,600. Ibihugu bine nivyo bisangiye icyo kiyaga, navyo ni Burundi, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Tanzania na Zambia. Tanzania na Republika ya Demokrasi ya Kongo nivyo bifise igice kinini cy'ico kiyaga. Tanzania ifise ibice 41% vyaco, mu gihe Kongo ifise ibice 45%, Burundi bufise ibice 8%, Zambia ifise ibice 6%. Tanganyika nico kiyaga ca kabiri ku isi kitarimwo umunyu mwinshi, kimaze ikiringo kirekire. Kiza mu kibanza cha kabiri mu biyaga bifise amazi menshi kandi gifise uburebure bunini cyane umuntu aja hasi ku isi, uretse ikiyaga Baikal kiri mu karere ka Siberia mu gihugu cy'u Burusiya, no kuvuga imetero 1,436. Icyo kiyaga kirekire kandi kurusha ibindi ku isi gifise amazi atarimwo umunyu mwinshi. Tanganyika ifise uburebure bw'ibirometero 650. Tanganyika ni kiyaga gifitiye akamaro gakomeye cyane abanyagihugu baba ku nkengera yacu, kubera amazi yacu n'ubwoko bw'amafi atandukanye ari muri cyo. Yamara harababona ko ibihugu bisanga icyo kiyaga bidakora ibihagije kugira icyo kiyaga kigirira akamaro abanyagihugu bavyo kurushiriza. Mu kiganiro muri Isanga twatumiye Mark Rugeni Nyange agira ubushakashatsi ku bijanye n'ibidukikije, kandi amaze imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro bishobora kugirira ibihugu bigisangiye akarere kose, eka mbere n'isi nzima, ari Bujumbura mu Burundi. Mutumire ndakuramukije.
Ndabaramukije mahoro.
Muravuze ko mumaze imyaka irenga 12 mugira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika, nibihe mwabonye bigaragara kuri icyo kiyaga?
Murakoze kuri icyo kibazo. Icyo nohera ko ni ukubanza kuvuga akahise kacu. Icyo kiyaga nk'uko abahinga babivuga gishobora kuba kirenze imyaka miliyoni 12 kibayeho, igihe igice kitari gito cya Afurika cyasaduka, aho cyafashe ibirometero birenga 10,000, hakabamo hagati havukamo ibyo biyaga. Ikiyaga cya Tanganyika nacyo akaba aricyo cyatera kurusha ibindi. Ikiyaga cya Tanganyika rero urabye n'ukugene kimeze, wese ukahise kacu, cyari ikiyaga cyugaye kuva kibayeho gushika mu mwaka w'1846, aho caronka uruzi Rukuga rukivamwo rugaca rutwara amazi, mugabo kibanje kuzura. kuko nkuko abahinga bavyerekanye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo ine na gatandatu aho ikiyaga cya Tanganyika uvuye kwibahari cyari ku rugero rwo hejuru ibyo twita cote imetero amajana 77.7. hanyuma rero cyaciye kimara imyaka 32 uhereye kuri uwo mwaka w'igihumbi n'amajana 846 kikakiraduga gushika ku metero 783.4. urumva caduze muri iyo myaka 32 imetero 5.8.
ntabaciriyemo nibihe byatumye kiduga ugo rugero rw'amazi ruduga nibihe byabitumye
igituma amazi aduga ni ingene imvura igwa iyo imvura ibaye nyinshi birumvikana yuko ikarenga amazi ava mu kiyaga kuko icyo gihe amazi yava mu kiyaga yari amazi y'umuhisha ava ku kiyaga nyine kuko nta ruzi rwariho ruyasohora amazi rero yaraduze kubera imvura yari nyinshi icyo gihe ku mwaka ndetse ugereranije yaduze santimetero 18.125. hanyuma mu gihumbi kimwe 878 ni gushika igihumbi kimwe 894 niho aho amazi amaze gushika ku metero 783.40 yaca afata aho rukuga ruri uko rukuga rwisuka mu kiyaga cya Tanganyika hakimburuka kubera amazi menshi n'inguvu z'amazi ava mu kiyaga amazi acasubira gutemba asubira iyo rukuga kuzanana icyo gihe rero byafashe imyaka 16 kugira ngo amazi amanuke ndetse aramanuka cyane ku rugero rwa 2.7 m hanyuma rukuruca rubaho rukuga rw'uruzi rusohora amazi mu kiyaga cya Tanganyika
yego
amazi ya Tanganyika rero uno munsi asohoka aciye muri rukuga n'aya aduga z'umugisha
none imbere imbere yuko urwo ruzi muvuga rukuga rwisuka muri Tanganyika bigahinduka ahubwo rukava muri Tanganyika rusohora amazi ya Tanganyika imbere yuko ivyo biba kubera izindi nzuzi zaguma zisuka muri Tanganyika no kuvuga rero ko imbibe za z'ikiyaga Tanganyika zitari aho ziri ubu kubera amazi menshi yaguma yugaranye muri Tanganyika cyane mwo bisigura gute
Tanganyika gwari hasi kuko urazye ibiharuro bihari cyari kinogo kirekire amazi yisukamwo y'imvura n'inzuzi nto no kumbure zinjiramwo kuko nka za rusizi ntizari bwajemwo n'izindi nzuzi ntizari bwajemwo ga inzuzi uko zazana n'imvura yagwa yaje muri icyo kinogo hanyuma umuhisha uva muri Tanganyika uno munsi baharura ko ushobora kuba ari birometero kibe sinzi uko nokuvuga mu Kirundi kiruhitira ashika 48 ku mwaka ariyo atwagwa n'izuba ubushuhe ayo niyo mazi menshi yari ahari mugabo rero urumva imvura imaze kugwa ikarenza ibyo umuhisha usohora byatuma amazi agumamwo kandi akabandanya kugwira kuko no mu nyuma urabona ko hagiye harabaho ibice byo kuduga no kumanuka kw'ikiyaga kuko ni abahinga babiterekeranye bakabyandika bafashe kuva ku mwaka w'igihumbi 848 gushika ku mwaka w'igihumbi 498 aho niho bagejeje berekana igihe kiyaga cyatanganyika cyagiye kirahindagurika wa dukiyene kiduga n'ingene imanuka
yego
cyakatsura ko mu myaka
heraheza ningoka tuje ku mirongo ya telefone
ego ariho wa de muri iyo myaka irimo ibice hafi bishika icumi ingene byagiye birahindagurika gushika ndetse mu myaka ya 1964 ikiyaga cya Tanganyika cyarigeze kuduga amazi twarumvise ko yigeze gusenya igisagara cya Bujumbura nk'uko no muri iyi minsi yageze mu 2021 na 2022 amazi ya Tanganyika yasubiye kuduga izo rero byerekana yuko imvura igenda irahindagurika bivuga yuko ihindagurika ry'ibihe ryarashyitse no ku kiyaga cya Tanganyika
reka tuze ku mirongo ya telefone
rero
reka turaza kubandanya ku kiganiro turacyafise yakanya reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Audace ku murongo wa telefone Audace uratwumva
yego ndabumva
uhamagaye uri he Audace
ndabumva
yego neza
uhamagaye uri he Audace
yego ndabahamagaye ndi i Bujumbura hafi ya ikiyaga Tanganyika kuko niho nakuriye kandi nahomba
mubese kibazo mubaza mutumire cyangwa icyumviro
cyane na cyanze interera no mfatiye kuri introduction atanze mvuga ku cyokorwa kugira ngo ikiyaga Tanganyika umwimbo muri cyo uyongere ni interera no rero
yego muyitange
ndakubura ko nari natanze intererano ya mbere intererano ni uko ugiye kuraba ubwa mbere ifunguka ry'umwimbo cyane rigaragara cyane ku ruhande rw'u Burundi ibyo nabyo bikaba bituma n'uko umwidegembyo mu bijyanye n'ikirovi utangana n'uri mu bihugu nka Congo na Tanzania na Zambia kubera ko ikiyaga Tanganyika ni kimwe mu biyaga bitunze ubwoko bwinshi bw'amafi burenga 170 ariko rero itegeko ry'u Burundi ryasinywe itariki 13/11/2016 ritanga umwidegembyo muke mu bijyanye no kuroba muri Tanganyika utyo rero ugasanga ubwoko bubiri gusa bw'umukeke n'indagara nibwo buri kuburabwa cyane mugabo ayandi moko menshi y'amafi ugasanga ntariko ararobwa bivaye n'uko ubu bwoko ubundi insenga zarazikoreshwa muri leta bavuze yuko zitemewe n'amategeko ngo kuko ngo ziroba amafi zibanze kuyaniga utyo rero leta yashyizeho itegeko ariko ntiyakihutira guhindurira insenga abenegihugu bari basanzwe baziroba icyo rero ni kimwe mu bituma umwembe uba muke hanyuma icya kabiri ni uko n'abazifungura nabo batera biyongera abazifungura batera biyongera kuko uko igiti gisa barundi kigurira birumvikana yuko abazikenera nabo bashinzwe kuba benshi ibyo ari ibintu bibiri mu bituma umwembe uboneka ari muke bivuga yuko byemera ko muri Tanganyika habuze umwembe icya gatatu ni uko hariho n'ubuhinga bushaje ubuhinga bukoreshwa ntibujyanye n'igihe mu bijyanye n'ikirobyi haba no ku nsenga zemewe n'amategeko ziroba arizo insenga zitwa ibite amakatamara mu gifaransa
murakoze
ariko ibyo ni bimwe mu bituma hanyuma ari n'ibyo umuhinga yavuze nemera bijyanye na polisi y'amazi barekerana kishuka mu kiyaga
turabashimiye Audace murakoze ku ntererano yanyu
yego mwezagi
tufise kandi Felix Felix uratumva Felix uri he
yego ndabamagaye ndi Bujumbura mu Burundi
ufise icyumviro intererano
yego ndafise intererano ariko mbere ko intererano harasaba cyo nashaka kuko uwo muntu aza kunyishyura kandi ndiye turakunze kubona ikiraka Tanganyika kiduga amazi kikimura abantu wanashaka hataraho abahafite ubuzima mbega hokorwa iki kugira ngo uwo munsi urira cyangwa ukatituda kw'amazi katanganyika guhagarare cyose kw'abantu arata nako ndima ndererano patiye ku tanga marara mari mwatanze ubuze mu ndereka hoko kutu girango abanyagi huko babone akamaro ndira mu cyaga kanani kana ndiba cyaga kanani cyaga kirire akamaro ubanze icyo no kuba yuko umunyagi huko wese cyane abetereye ikiyaga kanani botahura yuko ari tunga rusangi aba umunyagihugu wo mu Burundi cyane wo muri Congo cyane Zambia ndetse na Tanzania bakumva yuko ikiyaga Tanganyika ari tunga rusangi ni ukuvuga bamaze kubitahura uko bazogicingira uko kugicingira rero umvise ko ari inzuzi nyinshi zisuka mu kiyaga Tanganyika ziva mu misozi ahanamye icyo gisagara muri icyo gihe rero umunyagihugu wese yashobora kubwira icyo akoze kugira ngo yamaze aja kwisuka muri Tanganyika ntabandanye ajyayo ari mabi aho nca ntanga ihataro rero
unyarutse kuba dufise umwanya yego
epome ari inzuzi nyinshi mu zisuka mu kiyaga Tanganyika zifatiye iwacu mu Burundi usanga batereramwo imicafu myinshi ku bw'ibyo iyo micafu ijya kuyica isi iri mu kiyaga Tanganyika yego hanyuma ikindi ni uko nk'uburobyi bwoteza imbere turacakoresha ubuhinga bwa kera muri icyo gihe tubona yuko umwuga w'uburobyi womengo ntacyo umaze kubera umwe wese ajyayo muri Tanganyika aroba akoresha ubwato budateye imbere kugira ngo rero twese tuzoshikirwe umwenda ube mwinshi ni uko boteza imbere ubuhinga bw'uburobyi ukajya ku rugero rwiza ni icyo nashaka kuvuga
murakoze cyane umutumire Mark mu kwishyura gute ibi byiyumviro n'ikibazo gishyikirijwe na Felix Odas nawe yashyikirije icyiyumviro bose ba Odas yavuze ngo nta mwidegembyo wo kuroba ngo uhagize uhari mu Burundi.
Alo
muranyumva Mark?
Ndabumva neza, harimo ibintu bijwangaraye, sinzi ko ushobora guhindura nimero. Ndabumva neza, harimo ibintu bijugumira
ariko twe turakumva ku ruhande rwacu.
Ndabumva nabi cyane,
reka tu ugerageze nimba ntiwashoboye kumva ibibazo bya Odas na Felix.
Ibibazo na Felix ntumwumvise cy'uko tugukingira ikiyaga n'ikindi amafi aroba, ariko numva akajambo kamwe.
Reka Odas yavuze
ibibazo byewe kugira ndabaronge.
Reka Odas yavuze ngo nta mwidegembyo uhagije uhari w'ukuroba mu Burundi ku bwoko bw'amafi ngo atari make, akavuga ko agereranya n'ibindi bihugu kumbure ngo bifise abanyagihugu bafise umwidegembyo kurushiriza ukuroba. Yavuze kandi ku vyerekeye ngo uburyo bwo kuroba abanyagihugu bakoresha ngo ni uburyo bwa kera, ngo ntibakoresha ubuhinga bumeze neza ngo bafasha kuroba neza amafi. Naho kuri Felix yavuze yabajije ikibazo kuba ngo amazi aduga mu kiyaga Tanganyika ngo hoke gwiki kugira ngo umwuzure ngo ugabanuke. Yavuze ikimvu yashikije ko abantu bakwiye kubona ikiyaga Tanganyika nk'itunga, kumenya ko ari itunga rusangi. Nawe nyene yagarutse kuri icyo kimvu cyo kuvuga ko ubuhinga bwa kera ngo ari bwo bugikoreshwa, umwe wese aja kuroba akoresheje uburyo butari ubwa none budashobora gufasha kuroba neza kurushiriza amafi. Mwobyishura ko gute?
Murakoze. Mpereye ku kibazo cyo kutagira umwidegembyo mu kuroba, nibaza ko umwidegembyo hari mu kiyaga cya Tanganyika burya amafi menshi baroba n'ubwoko bubiri, n'izijya twita indagara hamwe n'umukeke, nizo fi nyinshi zirobwa, izindi nazo usanga ari n'imwe. Hanyuma rero hariho n'izindi baroba bita umugara, ni burya bufi buto buto. Niyumvira ko
butari bukwiye kurobwa kuko niyo mafi yejo muri abantu baragenda bakikinga mu kwizi ugasanga baburobye ugasanga ikiro kimwe kirimo ibihumbi n'ibihumbagiza by'amafi yapfuye ataragera rero ababijejwe burya nibaza ko bakora ibikenewe byose kugira ngo icya mbere ifi ntizihome ikigira kabiri barobe ifi zigeze zibatse kuroba ngo barobane n'amagi kuko urabye nk'abagenda kuroba umugara birababaje nibyo bavuga ngo kararyoshe mu gitoki mugabo hariho icyo twibagira ni ukuvuga yuko tuba turiko turahomya amafi indagara nta muntu babuza kuziroba bigabiye bikenewe yuko bagira igihe cyo kuzirindira kugira ngo nazo zibeho uko baroba kera bari bafite ubuhinga bwabo kandi bari bate ubu abaroba baragwiriye bisabwa yuko rero hobaho igihe cyo kurindira kandi nibaza ko babikora bakabikora neza umwidegemyo rero urahari mugabo bakwiye gukurikiza amategeko bahabwa n'ababijejwe kugira ngo barobe amafi meza ageze kuribwa hanyuma urubyaro rw'amafi rubandanye rubaho
naho ku kibazo
ibikoresho nabyo ibikoresho urabona ko ntituratera imbere mu burobyi ubwiye hari inyanzarate usanga hari aya mato n'amatara n'utumoteri baba bashyize ko bafite n'insenga bataye mu mazi abantu bariyo barindiriye byari bikenewe ko baba bafite uburyo bukwiye naho bwoba bukeye ubwabo buroba byinshi ubwato bunini bunini hanyuma rero bakagira n'uburyo bwo kubiraba neza bakabikurikirana kuri icyo cya serivisi ko ari ikiyaga rusange kirumvikana ni ikiyaga rusange dukwiye gukingira twe
naho ku kibazo
na kimwe kivuyemo ata muntu n'umwe aguyemo
naho ku kibazo cya Felix
yego
nibyo nashaka ndababaze kuri icyo kibazo cya Felix yavuze ngo kubera ari icyo kibazo cy'amazi agumaduga agashika no mu makati abantu babamwe akonona ibintu n'amazu yako abaza ngo icyokorwa kugira ngo iyo myuzure yatangane ikigabano
icyo kuri icyo kibazo hari ibyigwa byakozwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kwezi kwa gatanu kandi icyegeranyo cyarashyikirijwe leta amaleta uko ari ane ni ukuvuga Uburundi igihugu cya Congo Tanzania na Zambia muri ibyo bigwa niko Zambia ntiyari yaje ariko hariho ishyirahamwe ibyo bihugu bine bihuriramwo nibyo ryari ryagiye kugira ibyo bigwa ibinyagirirwa kwendagendamwo hariho rero icyegeranyo cyatanzwe n'ibyokorwa mu kurindira rero yuko ibyo bikorwa abantu boba baratenyenye nko kujya kubaka mu kiyaga kuko bashobora guhomba ibintu bitari bike bakumviriza leta kuko hariyo ibintu yavuze ko burindirira kubaka mu kurindira yuko ubuhinga bwo kubaka ku kiyaga bwemezwa bwemba bwigwa bukemezwa hanyuma rero abagiye kubaka bakaba bafite ubwo buhinga n'uburyo bwo kubaka kuri icyo kiyaga rero kugira ngo ikiyaga ntigisubire kurengana hari ibikorwa byari byavuzwe by'ukwagura rujya ruzi rwa Rukuga bwo bakongera bakaru inzu kugira ngo kivuga mu kirundi bavuga tiraje dragage bagakuramo ibyatsi birimo kuko harameze n'ibyatsi byinshi cyane abantu barubatse indani muri urwo ruzi hanyuma baregerana ku buryo rusohora amazi makeya ikindi nacyo bari bavuze yuko hashobora kuba imyahuka bita le canot d'équilibre niko mu gifaransa bazita n'ibindi bikorwa bitari bike ibyo rero biri mu byigwa ayo maleta ariko arakora turindiriye ibizovamo kugira ngo ibyo bikorwa n'ibyakorwa ikiyaga cya Tanganyika bagikorere na barage ku buryo yuko amazi abaye make bugara mu gihe abaye menshi bakugurura
reka turabandanya
gituma ikiyaga cya Tanganyika gicuye hafi kaguma aho
ubuhinga bw'igitegeko
reka turabandanya ku vyerekeye kiyaga Tanganyika ku bacugura maradio yabo reka tugaruke ku mirongo ya telefone Marcel ari ku murongo uratwumva Marcel
yego ndabumva neza kandi n'umutumirwa ndamuramukije ndi Kigali mu Rwanda ndashaka yego ndi gushaka kubaza ikibazo kimwe murabona ko hano mu karere k'ibiyaga binini wenda dufatiye muri Afurika y'ubuseruko ibihugu biratandukanye ariko ntabwo amategeko arengera ibidukikije aramwe mu ibyo bihugu urugero nko mu Rwanda tugira ikigo cy'igihugu cy'amazi Rwanda Water Board tukagira n'ibindi bigo bifite aho bihurira n'isuku ariko wanyarukira mu bindi bihugu duturanye nabyo ugasanga urasitara ku masashi urasitara ku maplastike bagenda usitara ku bintu bidafututse kuko wenda nago rugero nko mu gihugu cya Uganda ukinjira igisohoka mu Rwanda ukinjira muri Uganda utangira guhura rwose n'umwanda ukabije haba nabaza nti kuba amategeko akingira ibidukikije narwanya ikoreshwa ry'amasashi n'amaplastike mu bihugu byo muri aka karere ataramwa tubahirizwa mu bihugu byose kimwe ntabwo byaba intandaro yo kuba byaba byagira ingaruka mbi kwa kiriya kiyaga kuko ibyo byose iyo imvura iguye umuhura bitembana bikazisanga muri Tanganyika byo bikaba byagira ingaruka kuboneka k'umusaruro w'amafi muri iyi minsi ikibazo cya kabiri hari ukuru mu Rwanda tujya dufunga ibiyaga kuroba bigahagarara bitewe n'amezi tugezemo kandi noneho leta ikagenzura imitego ikoreshwa mu kuroba ubu ngubu sinzi niba n'ikiyaga hari igihe cyatagagika kigera igihe kigafungwa ntibongere kurobamo cyangwa se niba ari igihe cyose cyangwa se niba amaleta akora kuri icyo kiyaga ibihugu bikora kuri icyo kiyaga bigenzura imitego amakoperative yemewe aroberamo bakagenza imitego bakoresha ku buryo nta bantu bashobora kwitwikira ijoro ngo bajyane ya mitego irakuramo n'umuraga wakabaye uzatwororokera ejo hazaza bikaba ariyo ntandaro yo kubura umusaruro bari raporo no tuba twari twiteze murakoze n'ibibazo nari mfite
ndabashimiye Marcel mwishure umutumire
murakoze nimba nabyumvise neza yari karavuga ibyerekeye isuku avuga n'ibyerekeye ibikoresho bimwe bimwe nk'amasashe usanga hose kandi amategeko muri ibi bihugu by'akarere turimo ugasanga ntibabihuriza ko ku byerekeye isuku hoho icyo ni igikorwa novuga cya minsi yose kandi cy'umuntu wese ata n'umwe abuyemo ko uyu muntu agira isuku iwe igihugu gitegereza kukigirira isuku aho umuntu aherereye hose ategerezwa kugira isuku kugira ngo n'ibimukikije nabyo bibonegweho kumererwa neza hanyuma ku byerekeye ayo matashe avugwa burya amatashe hari ibyo agenewe gukora n'aho agenewe kuja mu gihe ahejeje gukora ibikorwa byayo turayabona mu miti mu makarito y'imiti arayaza afutse ibintu arayaza atekeye ibintu yose harayaza ari amacupa ugiye nk'ibujumbura by'ukuri bo urabona ko hari nk'abatarabyumva neza yuko ikintu cyose
alo
kugira ngo ndije ko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Born and raised right here in Houston.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutubabarariye twabuze mutumire ku murongo wa telefone hari habaye ibibazo ku murongo wa telefone ariko yagarutse twamuronse turiko turavuga rero ku kiyaga Tanganyika kimwe mu biyaga birebire kandi bifite amazi menshi n'ubwoko bw'amafi menshi ku buryo gishobora kugira akamaro gakomeye cyane abantu baba ku nkengera zacu turi kumwe n'umutumire Marc Rugerinyanga agira ubushakashatsi ku bijyanye n'ibidukikije kandi amaze imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye akarere kose kambere n'isi nzima mwariko muri ishura ku kibazo cyashikirijwe na Marcel mwariko muvuga ku vyerekeye ari kara yashikirije icyumviro ku vyerekeye amasashire n'iyindi myavu n'imicafu ishobora kwisuka muri Tanganyika mushobora kugira ingaruka mbi ku mafi
ego ibishobora kuza mu kiyaga bishobora kugira ingaruka mbi amafi n'ibitari bike yavuze izerekeye amasashe hariho n'ibindi by'amavuta nko ku bisagara biri ku kiyaga cya Tanganyika ibisagara byose byategerezwa kuraba yuko ayo mavuta ava nko mu mamoteri mu miduga n'ibindi byose biva mu mazu bidakwiye kwinjira mu kiyaga cya Tanganyika kuko bica bigenda konona bigahindura amazi bikaya akanovera kayo kagahinduka n'ibirimwo bigahinduka kuko muribuka yuko ikiyaga cya Tanganyika kiri kigira kabiri mu biyaga bifite amazi ko kwita yoroshe ibyo bita rezo duce bizo kuvuga amazi atagiramwo umunyu mwinshi ari umunyu ukwiye inyuma y'ikiyaga bita Baikal Tanganyika gifise hafi ibice 18% cyangwa birenga gato y'amazi yo ku isi ameze neza rero urumva hamwe abantu bagiye barahindagura ibinyabuzima birimwo byagira ingorane hari abantu rero burya uko bagwira niko bari bakwiye kugwiza n'uburyo bwo kugira isuku no kuraba ingene bakikira bakingira ibidukikije ikiyaga cya Tanganyika kitavuyemo kuko ni kiyaga gifite akamaro kanini cyane kuri ibi bihugu bikikije kino kiyaga n'abantu bariho kandi ni kiyaga wiravye gikomeye ku isi kuko ni kiyaga kigira gatatu mu bunini mu mazi ni kiyaga kigira gatanu mubuni ni kuiti
Marcel harikindi ya sikirize Marcel harikindi ya buze ko chereki ya matege kwa kingiri biduki ikije iba za ko yoba atando kanye kubihugu ibihugu vyegereye ico kiyaga kuvyereke amategeko akingira ibidukikije kubijanye na Tanganyika mu Burundi byifashe gute muri make cyane
amategeko ariho sinarifite hano imbere yanjye mugabo amategeko ariho icyerekeye ibidukikije ico no kwita ibintu bikuru bikuru biranga ibidukikije burya ni bimwe ku isi hagenda rero harahinduka ibintu bimwe bimwe hakurikijwe ikigire gikingigwe icyaricyo n'akarere kagere gakingigwe aho kari ibihari uko bimeze ibintu bakoresha uko bimeze izo byose biza byiyongera biza gufasha cya kintu nyamukuru icyo no kwita ihangiro rikuru mu byerekeye ibidukikije ku isi n'ibindi
yego
ariko yuko ibyo tugomba gukingira ni bimwe niyo nyine tubikingira bivana naho duherereye ariko rero ibintu baza barongeramo biba bivanye naho abantu baherereye n'ibikorwa bihakorerwa abantu uko bangana n'ibintu byinshi bijya kujyamo kugira ngo dukingire ibidukikije
yego
twebwe tukaba tuzi ko turi mubi dukikije
yego nashaka hari ikindi yabajije muri make cyane mbere tugaruka ku mirongo ya telefone hari ikindi yabajije yavuze avuga ko leta yibaza ko leta yoba igenzura imitego ikoreshwa mu kuroba hari n'ivyo yavuze ko hoba hari gihe Tanganyika yoba yugagwa ku barovyi nk'uko biba mu bindi biyaga waduhamagaye Marcel ari mu Rwanda kuri ivyo bibazo bibiri yabajije muri make wa mwishura gute
igihugu cyose cyafite ukubwene kiba gitunganijwe hanyuma kandi ikiyaga cya Tanganyika nacyo kirafite ukubwene kibaye abantu bari kubwene cya Tanganyika dufashe mu karere k'u Burundi ikiyaga cya Tanganyika kirafite abakijejwe bagikurikirana ku munsi ku munsi kandi hariho n'abakurikirana uburozi ku munsi ku munsi nibo bamenya byari bakwiye kugara byari bakwiye kugurura bari bafise ibyo bisunga ni ukuvuga iki amategeko yo muri kivuga iyo baco kimenera muri Tanganyika kuko hari ibitandukanye byinshi iyo baco kimwe nayo muri ya Baikal Kwabuga kubera iki abahakorera ibihakorerwa ifi zihari mbega zororoka cyo kimwe hariho rero ibibazo abahinga babijejwe kuba barize kandi bakabona ikibereye kugira ngo ejo na hirya y'ejo izo fi zizihone ariko urumva kibati ntabwo wari gusigurira abantu ngo ubuhinga bumeze kuko bisaba ibyigwa rero abari muri byo barafite harya ibyo bakurikiza n'ibyo bahaba ku munsi ku munsi ku kwezi ku mwaka ingene ibintu biriko biragenda kugira ngo bashobore gukingira icyo kiyaga cya Tanganyika kibandanye kutugirira akamaro
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Habyarimana Habyarimana watwumva
nibwo ndabumva cyane
Habyarimana uri he
ndi mu Kirundo Ubwambarangwe
ufise ikibazo ubaza umutumire ikimvurishikiriza
jewe ikibazo cyo kubaza umutumirwa nimba aho hariho imigwi ijejwe kugwanya abo bantu bonona ico kiyaga ikindi kibazo ni uko mbega abo bantu iyo bafashwe eske barahanwa by'amategeko atazi ikigongwe
murakoze
nanse twarose
murakoze mu mwishure
ntuzuye ikintu cyose burya itegeko ryose riba rifite ingene ritunganijwe kandi abaritunganije uwurirenze barafite ingene bamuhana rero nk'uko nabivuze abajejwe ikiyaga Tanganyika n'abashyizeho amategeko yo gukingira ikiyaga Tanganyika ndetse si ikiyaga cya Tanganyika gusa harimo amategeko yerekeye amazi hariho amategeko yerekeye amashamba hari amategeko ariko ibintu bidukikije, hari amategeko yerekeye ingene inyubako zibaho n'ibikorwa bikorwa, ibyo byose kimwe kimwe cyose kirafite abakijejwe. Nibaza ko urenze itegeko wese itegeko rimuhana. Aho rero ababijejwe ngira ngo bazodufasha batubwire ingene babahana, ariko icyonzi cyoco nta muntu yorenga itegeko ngo bareke kumuhana. Uko niko bitunganije ku isi yose, ndibaza ku itegeko urirenze baramuhana.
Dani nawe nyene ari ku murongo wa telefone. Dani uratwumva?
Yego ndabumva.
Dani uri he?
Mu Rwanda.
Ufise ikibazo cyangwa ikiyumviro ushikiriza?
Yenege nka mbasangize uko njye mbona dufata neza ikivu, aho cyane cyane ko aho tugenda dukora ku kivu, yenda nasanga urugero ku kivu. Ikivu mbona kibungabunzwe neza aho dukora ku gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo rero niyumvisha ukuntu ikiyaga cya Tanganyika bagifata nabi, kandi mbona cyakabaye gifitiye East Africa yose akamaro bakakibyaza umusaruro. Natanga urugero nko ku Kivu, ubona ko ubungubu turi kukibyaza umusaruro kuri gaze metane, tukikuramo amafi matoya bita isambaza, amafi asanzwe manini. Sinumva rero Tanganyika ukuntu abantu bayijyamo bakayexploata mu buryo busa nko kwiba. Sinzi rero Tanganyika yakabaye ifitiye akamaro kanini abantu bayagire, ndetse n'ibindi bihugu byose bisa n'ibigiye bikoraho. Sinzi numva bakayibyaje umusaruro aho kugira ngo buri wese agende, buri wese akora nk'uko yibone, buri wese ku giti cye. Murakoze.
Mutumire Mark icyo cyumviro cya Dani, mukibona gute?
Arakoze. Icyo nagomba kumubwira cyo ikiyaga cya Kivu cyafatanye na Tanganyika, kuko gica mu Rusizi. Urusizi rero rufite amazi ava mu kiyaga cya Kivu. Ni ukuvuga yuko icyo tubasaba no gushishikara bafata neza icyo kiyaga cya Kivu. Rero ikiyaga cya Tanganyika nacyo nyine icyo nagomba kubamenyesha kirakingiwe. Kirakingiwe kuko nababwiye yuko hariho ababijejwe bajejwe ikiyaga cya Tanganyika bagikurikirana ku munsi ku munsi, ajya tugupfa kwisukamo barafite ukugene babitunganya. Ikiyaga cya Tanganyika rero kigira urabona kiri ku bihugu bitatu. Ibihugu bitatu hariho Zambia, hariho Congo, hariho Tanzania, hariho Burundi. Aho nzi cyane ni mu Burundi, andi nagendeye rwose ni Congo, kuko ndamaze kuja ku bivuko bitari bike. Nibyo ikiyaga cya Tanganyika gifite ibintu byinshi bikijyamo. Icya mbere cyoco dukwiye kumenya ni uko mwamenya ko ikiyaga cya Tanganyika gifite ahazana n'amazi hafite ibirometero kwadrati birenga 230. Aho rero muri ibyo n'u Rwanda rurimo muri ibyo bice. Ufashe n'ikiyaga cya Kivu ugafata n'imisozi yo mu Rwanda y'ibihugu bitanu, nibyo bizana amazi mu kiyaga cya Tanganyika. Bivuga ngo muri ako karere ko z'ikilometero kwadrato 230, kuvuga hafi inshuro 9 y'igihugu cy'u Burundi cyangwa cy'u Rwanda, ni ahantu hanini. Mvugire rero biroroshe kugira ngo umuntu aje ahantu hose uraze inzuzi zijyamo, ko turafite inzuzi nini nini zishika 5, turafite inzuzi ntonto zirenga 40. Cyoroshe kugira ngo ukwira aho hantu hose, ariko abantu twari dukwiye kumenya yuko ari itunga rusange. Mu Kirundi bavuga ngo utoto rifuku awazama kasi. Ikintu cyose rero kirafite igihe cyacu, kandi nibaza ko ikiyaga cya Tanganyika kizoba kikubirizwa cyane, kuko ni ikiyaga washaka ubukiri muco bita patrimoine de l'UNESCO kuvangira mu 2004 n'abandi henshi. Rero ni umuhumuriza ndamubwira yuko bagikurikirana cyane. Ni uko kumbure turi ko tubivuga ku mugabo ababijejwe bari kubwira ibikorwa bakora ni byinshi cyane.
Murakoze. Tufise Panfil ku murongo wa telefone. Pamphile uratwumva? Pamphile? Pamphile ntatwumva ku murongo wa telefone. Uratwumva Pamphile?
Yego.
Uhamagaye uri he?
Sabye?
Uhamagaye uri he?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ubaza ikibazo canke niba ufite icyumviro ushikiriza umutumire ubishikirize?
Yego, ku bijyanye n'igisagara cya n'ikiyaga Tanganyika. Kirageze kurabiya ikiyaga Tanganyika kiribonekezamo cyane cyane umwanda uturutse kuri uturutse ku nzuzi ziza cyane cyane ngaha ku bisagara byegereye Tanganyika cyane cyane ibikingi amashashe umva rero nka leta irashobora kugikingira mu guhimiriza abenegihugu wowe kugikoresha neza no kwirinda guta imyanda aho babonye hose kubera ko mu gihe imvura iguye ikiyitana bya bintu byose bagenda bandagaza ikaca biza konona ikiyaga ikaca bituma donke ibinyabuzima biriyo na cyane cyane nk'amafi bibura niko numva ariyo ntererano.
Ndabashimiye ku ntereranyo intererano yanyu Pamphile, urakoze. Umutumire Mark ku bari kubatwumviriza ubwoko bw'amafi yo bari muri Tanganyika na cyane cyane ubwoko budashobora kuboneka ahandi, umuntu yavuga ko buboneka muri Tanganyika bwo bari nk'ubu hendazi ko ari bwinshi mugabo mwo tubwira ubwoko bukuru bukuru.
Izo onze ndewe ni zibiri ni zibaroba cyane n'indagara umuntu ntahandi ziri muri Kivu izo bitiragara n'isambaza si burya bwoko bwo mu kiyaga cya Tanganyika. Hanyuma rero hariho n'imikeke, hariho n'ayandi mafi ngo batarya bajana muri za bintu byo kurya basharize basharisha amazu ibyo bita akayom zitari nke. Nibaza ko abahinga bavuga ko ziba zishika hafi amajana abiri na mirongo itanu ariko sindabitoboza neza ngo menye ubwoko ubwo ari bwo. Mugabo icyonzi ni uko zitari nke. Ibinyabuzima biri mu kiyaga cya Tanganyika biba birenga igihumbi n'amajana atanu, ibirenga amajana atandatu ni ibyo mu kiyaga cya Tanganyika, atahandi ku isi biri. Urumva yuko ubwo butunzi ari ikintu gikomeye cyane. Nibaza ko bishobora hamwe raba ingene bitunganywa neza kubera icyo kintu atahandi kiri byotuma ibi bihugu bigabura kino kiyaga cya Tanganyika birushijeho gutera imbere bigakoronkamwo ubutunzi butari buke.
Ndaho ku nzuzi ku batazi inzuzi zikomakomeye zisuka muri Tanganyika zoba ari zihe?
Ni zitanu. Hariho Karagarazi, hariho Rusizi, hariho n'ubundi bita Ifume, n'ubundi bita Rufubu, n'ubundi bitwa Runangwa. Hariho rero n'izindi zitari batarinda kwandika nyinshi ni ukwita ntonto kuko iyo bari kubaraga ibihuze bafata nk'ibyo zonyine zizanamwo hafi ibirometero kizo ku kilometero kizo hafi mirongo ibiri na bine ku mwaka. Urumva ni inzuzi nini izindi nazo zirafise ni duto duto kuko nitujya tuzi usanga tugomba gukama muci ngani izo nkuru zitanu ni izo
naho mu bihugu
urundi rukuru buto.
Mu bihugu ibihugu byegereye icyo kiyaga bisangiye ikiyaga Tanganyika ku bwanyu mwibaza ko ni ikihe gihugu gishyiramo amazi menshi inzuzi nyinshi zija muri Tanganyika?
Niko ni igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nizo hari ibihugu mugabo Maragarazi nabwo nibwo ruzi ruzana amazi menshi mu kiyaga cya Tanganyika ruca muri Tanganyika. Hari rumwe inzuzi zizana menshi ni zibiri ni Rusizi na Maragarazi, izindi nazo zikaza ziyongera. Mugabo urazi inzuzi ushobora Kongo ifite ibice 45 ku kiyaga cya Tanganyika. Agacyate kira Tanzania ifite 45. Hanyuma mu Burundi bufite 8. Hamwe rero na na Zambia ifite ibice 6. Nubwo haguka niko ari hanini, ugacubona yuko ya karere kazana amazi mu kiyaga cya Tanganyika ni ibirometero kwadrato birenga 230. Urabye rero harimo mu Rwanda nabibabwiye kuko ikiyaga cya Kivu nicyo cisuka muri Tanganyika amazi aciye mu ruzi rwa Rusizi. Ikiyaga rero cya Tanganyika kandi urumva ayo mazi naho aba menshi nacyo ni kinini, bizise hafi ibirometero ku ibirometero kibe bingana hafi 19,000. Mukaba mwumva ko kigira 3 ku isi inyuma y'ikiyaga Kasiyene na cya kiyaga inyanja Kasiyene na cya kiyaga bita Bayikale.
Yako tugaruka ku mirongo ya telefone, ndetse Eric uratwumva?
Na mahoro.
Eric uduteye aka muri he?
Ni Bujumbura mu Kigobe.
Ikibazo icyumviro?
Ndambere ho ngumbanze ndamutse abanyamwe b'u Amerika.
Murakoze.
Ikibazo cyo kiyaga ibona jewe. Jambe cyo ari gukwiye bakwirigira mu kuri kigo bige ntambe yo kubaka kuzingira ikiyaga.
Bandanya turabumva.
Bari bakwiye gukurikiza ibigametero basabwa n'amategeko mu kwaka kuzingira ikiyaga, hanyuma bakirinda n'imyanda iva ngaha mu gisagara cya Bujumbura cye cyane no ku bindi bisagara byegereye inkengero z'ikiyaga Tanganyika. Ino nacyo bari bakwiye kuraba nka bajya abantu barobyi bakajya baraba bakoresheje insinga kubera abantu bagura indagara i Bujumbura, aribyo usanga barobye n'ubwana buto buto cyane ariho bukiva mu magi. Ibyo byose bintu bituma umurundi utaboneka neza cyane nk'uko byategerejwe.
Murakoze. Yari Eric turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Murakoze cyane.
Mutumire Mark kuri icyo cyumviro cya Eric avuze ikijyanye ngo n'ugukingira ikiyaga mu gutuma abubaka hafi y'icyo kiyaga bubahiriza amategeko ategekanya imetero bo kubaka ko ni kibazo mu Burundi.
Nibaza ko atari kibazo burya imetero zirubahirizwa, ariko nagomba kubabwira iki: kubaka ku kiyaga iyo biteguwe neza hariho ibice byo kubakamo umuntu binashobotse no ku kiyaga bakahubaka, kuko wubatse ku kiyaga birafite akamaro nabyo bizana ingenzi. N'ibiharuro bikorwa abahinga bamaze gukorana bakavuga bataha a turashobora kubaka gushika hariya mu kiyaga, aha a dukingira ibidukikije, aha a hazojimi, aha a hazojimi. Kandi icyo nababwira ni uko ibyo byigwa mu Burundi byakozwe, hariho nibaza ikigera leta irabifise kandi iri kirabikorera ko inkengera z'ikiyaga cya Tanganyika ibyigwa byo kuhubaka byarakoze. Rero bifise umwanya bikorwa neza, bakazikorwa neza, hanyuma abantu bakabona ingene bubaka. Kubaka ku kiyaga rero bategerezwa gukurikiza ubuhinga kugira ngo ibihari ntibizokononekare, bagakurikiza ubuhinga bwashyizweho n'abahinga, bagakurikiza amategeko. Hanyuma ubwo buhinga bwo kubaka ku kiyaga mu gihe bwokurikizwa n'amategeko agakurikizwa, ntacobuza yuko ikiyaga cya Tanganyika kiba ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi. Ikigira kabiri yavuze abarobyi, nari nabiciye ko ndavuga nti ababijejwe babikurikirana ku munsi ku munsi, birabaje kubona abantu bagenda bakaroba icyo nokwita uduswi twamaze tutarakura kandi rero umwe batwaye nk'ijya mitegetera twifuka bazana amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafi ni iminsi iza yobaye manini manini erega ubuhinga bumaze kuza ntacuruza nuko turoba kabiri cyane gatatu mu kwezi hanyuma tukabika amafi dushobora kurya ukwezi kose ndabaha akarorero muramaze kubona amafi y'imikeke bumisha umenga bakazita amakayabo ndamaze tubazirya bumye bumishije zimaze iminsi myinshi bivuga yuko rero abarozi ubuhinga bumaze kugwira abantu bakagira izigwa dushobora kuroba hanyuma tugahingura ibyo bintu ukabibika muribuka indagara zahora zije hanze zabanje gukarangwa zikumva zaba ari nyinshi hariho sosiyete yitwa Sipubu sinzi ibyayo ingene zagenze mugabo ntikibaho ariko n'ubundi ndamara mbona ngira ngo hariho abantu biyungunganya bagakora izo ndagara bita fime icyo rero nibaza ko ababijejwe bazobitwigira hantu batubwira ukugene abarobyi bakwiye kubigenza kugira ngo turobe gake mugabo tugire umwimbu mwiza
umwanya ugiye kurangira umwanya ugiye kurangira ariko nagoma ndababaza akabazo ka nyuma mu mazi yo myaka irenga 12 mukurikirana ivyerekeye kiri hagatanganika ico cyumviro cabajemo gute murafise umwizero kw'ico kiyaga kizobandanya kibungwa bunga neza muri ibi twako turavuga kugira bigirira akamaro kurushiza abegereye ico kiyaga
murakoze kuri ico kibazo gituma na icatu mende gukurikirana na soma ivyerekeye ibiyaga uko ibiyaga ndabikunda uno munsi ku isi ndaraba ibiyaga bihari iyo mbonye nk'ikiyaga cya Tanganyika ku isi mu biyaga 377 bikwiza hafi imetero 100 umanuka uja hasi ikiyaga cya Tanganyika kigira kabiri ku isi ikiyaga cya Tanganyika mu bunini kikaba kigira 5 ikiyaga cya Tanganyika kikaba kigira 3 mu mazi menshi mu biyaga bifite amazi menshi ku isi ikiyaga cya Tanganyika kikaba gifite amazi no kwita yiyoroheje atagira inyunyu nyinshi kikaba kigira kabiri urumva iki kiyaga nta muntu atokwiyumvira kuciyumvira ko ngo agikurikirane kuko urabye ibiyaga dufite ku isi ibyo navuze 377 biri ku isi Afurika ifitemo 49 ikiyaga cya Tanganyika kiza ubwa mbere mu kiyaga mu biyaga bifite amazi menshi kikaza ubwa kabiri ni ubwaguke kikaza ubwa mbere mu kiyaga byose uvuga ko bifite amazi menshi muri Amerika haje 1923 urabye hariya mu buraruko bw'isi hari ibiyaga 9 urabye muri Aziya hari 62 urabye mu Buraya 108 aho bita muri Oceania ni 30 muri Afurika ibiyaga bikwizi metero 199 gusa nabyo ku isi ni 196 urumva ikiyaga cya Tanganyika gifite ikibanza cyiza ugacuraba n'ukugene kireha urabye
muheraheze
perimetre ingana n'ibirometero hafi 1990 inkikuro y'icyo kiyaga byona mbuga nti mbega aho bibarabara rihuza ibyo bihugu bine
mwanya uragiye kurangira
ikintu gikomeye cyane
yego turabashimiye cyane yari umutumire Marc Rugirinyanga agira ubushakashatsi ku bijyanye n'ibidukikije kandi amaze imyaka irenga 12 agira ubushakashatsi ku kiyaga Tanganyika n'akamaro gishobora kugirira ibihugu bigisangiye karere kose ka mbere n'isi nzima turamushimiye rero umutumire turashimiye abakurikiranye iki kiganiro dushimiye n'abakigizemo uruhare abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika tubifurije kugira ibihe byiza mu bandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.